Mwijoro bara mu Burundi yamara ku murango bigwa kwisumamwo mu gihugu kibanye cha Tanzania. Abo ni bamwe mu Barundi twasanze ku cambu curuzi rwa Maragarazi rugabura Burundi na Tanzania. Ku ruhande rw'u Burundi turi muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana. Ku ruhande rwa Tanzania nahitwa Igasuru mu ntara ya Kigoma. Abo hakuno mu Burundi barashobora kubonana no kuvugana nabo hakujya muri Tanzania, kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi rwa Maragarazi nta metero 30 zica hagati. Bamwe bariko barajabuka n'ubwato baja muri Tanzania, mu gihe abandi nabo bariko baraza mu Burundi. Batukikuje harimo abarimyi, abikorera imizigo n'abasoza ubwato bwunguruza abantu n'ibintu. Abarundi bemeza ko batunzwe no kwisumamwo mu gihugu kibanye cya Tanzania. Ibihugu vya Tanzania no Burundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'Ubuseruko EAC. Naho imirimo y'abo Barundi irangukira mu gihugu kibanye cya Tanzania, bamwe muri bo ivyo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko.
Kumva ngo umuryango wa Afrika ariko nkaho Jeffreyman kuri nka nsiguro nini hano sho gutabura
storage shika kure tuja buse nkaho hatushikira nkaho hafi. Bise kuvuga ngo ma Afrika na nini ntitubikurikirana cyane.
Uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko ndawumva bavuga ku radio mugabo habyunzi sindabikurikirana hafi, kuko jewe njabutse ngaho kujya nkarondera ubuzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka.
Ni ibisanzwe nyine ko kubera twege biza taturaba nico nyi gutuma tubifata nyine nkuko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona bwira njya niryamira hanyuma nyine nkaca nshimuka nyine
umunyagihugu ko twasanzwe ico cambo hariho abahuyihwisha kubijyanye n'akarusho k'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ku munyagihugu.
Cyo maze kumva gusa nuko umuntu ari mwibi bihugu bitanu bigize Afrika y'Ubuseruko, nkuko ngiye muri Tanzania bashobora kungombagura cyane nkuko mu minsi bitari bwo bitangure niko karusho kahari
barigeze kuvuga n'umugambi yuko bazorondera nk'ikaranga muntu bashobora kuba abanyagihugu iyo karanga muntu igakora mu byo bihugu bitanu byo nzibumwe. Sinzi ko byaba bisa n'ibyo bya yasese.
Urumva bariko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure soko zikaba zimwe
no batadi cyane ibikoregwa muri Afrika y'Ubuseruko. Bamwe muri aba banyagihugu bisuma mu gihugu cya Tanzania bashikije kuvyuma byacu bifata amajwi ibyo koregwa mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko maze bikabagira kamaro
nganye nka ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'u Burundi usanga atagi kora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize umwe bwa Afrika. Kurumva turiko turarondera ubuzima byosha bituryohera kurusha uko twari biri urinda kuvungisha amashiringi n'amarundi.
Urupapuro rw'inzira murekarengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu. Ibi bihugu bitanu narinzi yuko ari kujya ku mwana avuye muri uru rugo akajya mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza
bazara mu banya babama bamubona
n'ukwiyagura ngiye iburu ndi ndefise y'umukoragore gi Tanzania ndefise y'umukoragore ngendi Kenya ndefise y'umukoragore yani hose ndi kandamiza hapo ndo safi mu muryango umwe bwa Afrika.
Abanyagihugu bose twahuriye ku cambo cha Maragarazi basabye ko muri leta bijejwe boje kubasigurira ibijanye no muryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Abantu babategetse b'u Burundi
ari ibintu bimwe bigumiza ko hari yabyategezwe ko bimenya natwe abantu bato bato hatwege turi ngaha ku rubibe dushora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere mugabe bivanye n'ukuntu babigusigurira kamenye n'ishora kwisigura ntabo bafata bakagukubagura umuntu afise nkiyo karanga muntu y'u Burundi gashora kubabwira baba bagufashe igene ibintu byifashe
yego ni byiza kugira ngo badusigure kuka tutomokekwe kugira ngo aho tuba turi hose tworohegwe ku kazi twa tuko twakora amategeka tugenga tukamikuru twagenderaho.
Mu kiganiro cyo guhanahana ivyumviro hagati y'abarundi bari mu nama nshinga mateka ya EAC n'abamenyesha makuru abo bashinga mateka bonye n'ubwabo bari yemereye ko ikorerwa muri Afrika y'Ubuseruko EAC bitazwi n'abanyagihugu bato bato. Afisa Mosi yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave
tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu. Rero harabayeho amakosa yikudatanga information yikutuguruka abanyagihugu bumve ko integration iyi wabo si yabaje bagenda mu manama. Nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu kwiyumvira rero yuko iyi cadre na les media yo dufasha kubera mwe byumushikira abanyagihugu gusumba twebwe.
Iyo nama ivyo vyavugiwemo yabaye ku munsi wa mbere uheze yaheze afunditswe ko amenyesha makuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikorerwa mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Mukamenya ko urundi bwinjije mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko kuva mu mwaka w'2007 muri komine Mukemba mu ntara ya Rutana Fidelite Shatse cyo cy'Amerika.